Iyo ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti bamwanyi mwabonye butandukana. Duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi ni Aloyizi Bigirimana yabagezaho.
Mwaramutse Thomas Itura yahera kuyavugwa ku mugabane wa Afrika abahinga ba ONU mu vy'amatohoza bavuze jo ku munsi wa mbere ko leta ya Ethiopia iri nyuma y'ivyaha byakozwe ku kiremwa muntu mu ntara ya Tigre oniragabisha ko kubona harongeye kuvyuka intambara muri ako karere bishobora kuzovamwo ibindi vyaha byagahomera bunwa. Muri raporo yayo ya mbere abahinga ba komisiyo ya ONU kugateka ka muntu kuri Ethiopia bavuze ko batoye ivyemeza by'ubwicanyi bukabije bwakozwe n'impande zose ziri mu ntambara. ONU ivuga ko ibyo byaha byakozwe kuva iyo ntambara itangura mu ntara ya Tigre mu buraruko bwa Ethiopia mu kwezi kw'icumi na kumwe umwaka wa 2020. Abahinga ba ONU bavuga ko batororokanije ibyaha bikabije byakozwe biva ku bwicanyi ndengerabutungane, kwicisha abantu inzara, gufata abakenyezi ku nguvu, hamwe n'ibindi byaha bishingiye ku gitsina. Abategetsi b'intara ya Tigre barashimiye raporo. Umuvugizi w'iyo ntara yavuze ko bamye bavuga ko leta ya Ethiopia yakoze ibyaha ku kiremwa muntu muri iyo ntara. Ariko iyo raporo yejo ku munsi wa mbere yarerekanye kandi ko yatoye ibimenyetso byerekana ko n'abasirikare ba Tigre nabo bakoze ibyaha byo mu ntambara. Ibyaha birimwo ibyaha byakorewe mu ntara ya Amhara hamwe n'ibyo gusambanya abakenyezi ku nguvu. Ku mugabane wa Afrika kandi imvura n'imyuzure bimaze amezi muri Nigeri bimaze guhitana abantu 159. Abategetsi ba Nigeri bavuze jo kuwa mbere ko hatari bwaboneke abantu bangana uko bicwa n'imvura muri icyo gihugu cyo mu karere ka Sahel. Ibitigiri bitangwa n'abategetsi ba Nigeri byerekana ko aho umwaka ugeze ubu abantu 121 bafuye igihe amazu yabo yasenyuka, abandi 38 batwagwa n'amazi. Iyo mvura yisegenya yarasambuye kandi amazu aharugwa mu bihumbi, inasambura amasomero, amavuriro, yongera yica amasho y'ibitungwa atari make. Ibiharuro byerekana ko abantu 225 barenga bahuye n'ingaruka z'iyo myuzure, abandi hafi 200 barakomereka. Ikigo cya Nigeria kigiye kugendereza ibihe kiragabisha ko imvura y'isegenya nk'iyi izobandanya gushika mu mpera z'uku kwezi kw'icyenda. Muyavugwa hirya no hino ku isi, abategetsi muri leta ya perezida Joe Biden babandanya kuvuga ko politiki ya Amerika kuri Taiwan itarahinduka. Ariko perezida arushiriza avuga ko Amerika izogwanira izinga rya Taiwan mu gihe ryotegwa n'igihugu cy'Ubushinwa. Mu kiganiro yatanze ku munsi w'Imana kuri televiziyo CBS yaha muri Amerika, Perezida Biden ni ku mucuro ya kane kuvagiye ku butegetsi mu 2021 yavuze ko Amerika izokoresha ingufu za gisirikare mu gihe Ubushinwa bwogerageza gufata iryo zinga ku nguvu. Ubushinwa buvuga ko izinga rya Taiwan ribwe gukira, kandi perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yavuze ko kunga iryo zinga n'igihugu cy'Ubushinwa ariyo ntumbero ya leta yiwe. Izinga rya Taiwan gushika ubu riritwara kuva mu 1945. Amerika imaze imyaka igerageza gukomeza ubucuti n'iryo zinga, aho imaze imyaka igurishayo ibigwanisho. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'Ubushinwa bw'imigenderanire Mao Ning yavuze ko Ubushinwa buriko burakora ibishoboka byose kugira habe ukwiyunga na Taiwan biciye mu mahoro, ariko buvuga kandi ko butazokwihanganira igikorwa cyose coza kitumbereye kubatandukanya. Ku umugabane wa Buraya icuka kibi hagati ya Turukiya n'Ubugiriki kiriko kiraduga ku rugero rwo hejuru ku karere ivyo bihugu bibiri bifa abasesenguzi baragabisha ko politike z'ivyo bihugu bibiri byo muri OTAN arizo ziriko zirenyegeza umuriro w'ico cyuka kibi ni mu gihe ibihugu byo mu burengero bw'isi byo atatwigoro biriko birerekana to kumvikanisha kuko amaso yose ari ku ntambara muri Ukraine. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan aragabisha ko igihugu ciwe gishobora kuzofata amazinga y'Ubugiriki yashyizwemo abasirikare benshi mu buryo uciye kubiri n'amasezerano mpuzamakungu. Ubugiriki bwisigura buvuga ko bwarundanirije abasirikare babwo muri ayo mazinga kugutinya ubwoba butegwa na Turukiya. Turukiya n'Ubugiriki byarahaswe gutana mu mitwe mu 1996 iyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika itahaba ngo ibumvikanishe. Ariko abakurikiranira hafi amatati hagati y'ibyo bihugu baragabisha amakungu yasamariye intambara hagati ya y'Uburusiya na Ukraine. Amakungu ntariko aritaho urwo ruhagarara hagati ya Turukiya n'Ubugiriki. Muri uku kwezi Turukiya n'Ubugiriki byaragirizanije kugira uruhara mu izama rya bimukira byabereye mu ibahari ya Ege mu karere ka Buraya.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu, mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Aha mu Burundi Orukoma irasaba guverinoma nshyashya kumurika umutungo w'abayigize.
Iyo ngingo ivuga umukuru w'igihugu icegera ciwe umushikiraganji wa mbere abagize ibiro by'inama nshingamateka abagize ibiro by'inama nkenguzamateka abagize leta n'amategeko abategeka ko bagenda kwerekana ubutunzi bwabo.
Gabriel Rufyiri ni umuyobozi wa Holocom, ishyirahamwe ryishinze kurwanya ibiturire n'isesagura ry'amatungo ya leta mu Burundi. Naho abana b'impunzi z'Abarundi batangiye amashuri mu bibazo bibakomereye. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Aya makuru yo mu biyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Beatrice Munyenyezi uburana ibyaha bya Jenoside yanze kujya gufungirwa muri gereza ya Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo, avuga ko itamubonera amafunguro yabugenewe bitewe n'uburwayi afite. Afungiye muri gereza ya Nyarugenge iri Mageragere i Kigali. Eric Bagirubusa yaduteguriye inkuru irambuye.
Urubanza rwatangiye hagana saa 3 zo mu gitondo ari ku rukiko ruza kurusubika kubera ko Munyenyezi atari yakageza ahagomba kuburanira. Ku isaha ya saa 8 urukiko rwisumbuye rwahuye nibwo rwongeye gusubuka iburanisha. Mu rukiko Beatrice Munyenyezi yunganiwe n'abanyamategeko babiri Felicien Ngashema na Brice Bikotwa. Ubushinjacyaha busobanura ku cyaha cy'ubufatanyacyaha mu gukora Jenoside bwavuze ko Munyenyezi yayoboye bariyeri zitandukanye mu mujyi wa Huye zicirirwagaho Abatutsi nk'uko abatangabuhamya babimushinja. Bumurega ko yari kuri hoteli ihuriro ndetse ko yakaga Abatutsi indangamuntu yarangiza akaba interahamwe zikabica. Bwabwira urukiko ko Munyenyezi yayoboraga bariyeri yicirwagaho Abatutsi yari haruguru ya hoteli ihuriro ya Nyirabukwe Pauline na Nyiramasuku. Bushingira ku mvugo za bamwe mu batangabuhamya bemeza ko bamubonye afite imbunda kuri bariyeri. Yisobanura kuri iki cyaha Munyenyezi abwira urukiko ko atari asanzwe azi butare neza kuko Jenoside yakorewe Abatutsi yatangiye hamaze igihe gito. Yabwiye umucamanza ko yabanje gutura ahitwa Icyarwa nyuma ajya gutura kuri hoteli ihuriro. Munyenyezi yavuze ko yigeze kugaragara gusa kuri bariyeri yari kuri hoteli ihuriro bahunga inkotanyi zari zamaze gufata umujyi wa Butare. Asobanura ko atarahari nk'umuntu hategeye Abatutsi ahubwo yarimo ahunga n'abandi. Mu magambo yagize ati ntabwo nzi impamvu aba bantu bari kunshinja ibinyoma kuko nta bariyeri nagiyeho kandi nta rwango nagiriye Abatutsi. Abanyamategeko bavuga ko ubushinjacyaha butari kugaragaza neza ubufatanyacyaha Munyenyezi yagize mu gukora genocide kuko nta bimenyetso zimusiga bufite bugaragaza. Baravuga ko bushingira ku nyandiko mvugo z'abatanga buhamya batavugisha ukuri kuko batazi uwo bashinja. Bavuze ko kuba Munyenyezi yari atwite ndetse anafite umwana muto w'uruhinja atashoboraga kujya mu bikorwa bya genocide. Bavuze ko abatanga buhamya bashinja Munyenyezi bakatiwe ibihano n'inkiko ku byaha bya genocide, bityo ko ari ngombwa gusesengura imanza zabo hakarebwa niba hari aho baba baremeje ko bafatanyije na Munyenyezi. Baravuga ko ubushinjacyaha butakavuze ubufatanyacyaha butagaragaza uwo yafashije. Baravuga kandi ko abatanga buhamya bashinja Munyenyezi bivuguruza kuko hari aho bavuze ko batamubonanye imbunda ubundi bakavuga ko bayimubonanye. Aba banyamategeko baravuga ko amagambo yavuzwe n'uwari perezida Theodore Sindikubwabo ashishikariza kwica Abatutsi abatanga buhamya bayitirira Munyenyezi. Ubushinjacyaha busubiranye ijambo bwavuze ko kuba Munyenyezi avuga ko abatanga buhamya batari bamuzi nta gitangaza kirimo kuko yari umukazana wa minisitiri, bityo ko bari bamuzi atabazi. Bwavuze ko kuba batanga buhamya bashobora kwitirira Munyenyezi amagambo ya Sindikubwabo bisobanuye ko bakoranaga hamwe inama zigamije kurimbura Abatutsi. Bwavuze ko kuba bamushinja barakoze genocide bisobanuye ko bafatanyaga nawe, bityo ko ari abatanga buhamya ba nyabo. Munyenyezi yasabye ijambo avuga ko nubwo yari umukazana wa Nyiramasuhuko atarazwi kuko nta kazi yagiraga, kandi ko yaramaze igihe giti Butare ku cyaha cyo gusambanya ku gahato Abatutsi kazi ashinjwa nk'icyaha kibasiye inyokomuntu. Ibimenyetso bushingiraho nabwo ni inyandiko mvugo z'abatanga buhamya. Bamushinja ko yahuriye n'umubikira ku mukoni akamuteza interahamwe zikamusambanya mbere yo kumwica. Munyenyezi yavuze ko ibyo ashinjwa atabikoze kuko atigeze agira ubunyamaswa nk'ubwo mu magambo ye bwo gufata abakobwa abaha interahamwe ngo zibasambanye. Abamwunganira mu mategeko nabo bavuze ko bigaragara ko ubushinjacyaha nta makuru bufite kuko budasobanura neza uburyo icyaha cyakozwe. Baravuga ko bwagombye kuba bugaragaza amazina y'uwo mubikira cyangwa se umuryango yabarizwagamo. Urukiko rwanumvise abatanga buhamya barimo uwabanye na Munyenyezi. Patricia Nyiraburiri yavuze ko azi Munyenyezi kuko bize ku kigo kimwe igitwe, kandi musaza we yashakanye na mukuru wa Munyenyezi. Yavuze ko muri genocide babanye Butare kuko yamufashaga atwite afite n'umwana muto. Asobanura ko Munyenyezi yirirwaga mu nzu igihe kinini akakimara byamye. Yahakanye amakuru yuko Munyenyezi yaba yarayoboye za bariyeri. Yabwiye urukiko ko bamaze Butare nk'ukwezi nyuma bahungira Cyangugu. Undi mutangabuhamya urukiko rwumvise ni uwitwa Janvier Ntasoni, ibyo usanzwe ari mu munyururu. Yavuze ko genocide yabaye yigisha i Butare kandi yigishije na Munyenyezi. Yasobanuye ko mu muryango wa Munyenyezi yashatsemo yarawuzi kuko ari abaturanyi, ariko ko genocide atigeze agera iwabo. Yavuze ko yahamwe n'ibyaha bya genocide kandi ko atigeze afatanya na Munyenyezi. Ntasoni yabajijwe niba Munyenyezi yarigaga muri kaminuza igihe cya genocide, asubiza ko bashobora kuba bamwitiranye n'abaramukazi be kuko yari akiga mu mashuri yisumbuye. Ntasoni avuga ko Munyenyezi atarabanye neza n'abo mu muryango we kuko batari bamwishimiye. Wari umunsi wa kabiri Munyenyezi yiregura ku byaha bya genocide aburana n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda. Ibyaha byose arabihakana. Urubanza ruzakomeza mu kwezi gutaha. Ubusanzwe rya Amerika, Butare mu majyepfo y'u Rwanda.
Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi. Abenegihugu barasaba guverinoma nshyashya kwita ku bibazo bibugarije cyane cyane iby'ubukene, naho amashyirahamwe adaharanira inyungu arimo Olukom yishinze kurwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta, arayisaba kumurikira amategeko umutungo w'abayigize bitarenze iminsi 15 kuva igiyeho. Ni inkuru ya Thierry Yves Ndayishimiye, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ukorera i Kigali mu Rwanda.
Reka turahite iyo leta nshasha kizo turatindire turayiteze amaso ariko baguze ishaka guca mu ngiro
igitero kibonetse ibintu byinshi byashobora kumurunga.
Abo ni abanyagihugu mu Burundi bavuganye n'Ijwi rya Amerika, aho berekana akababaro n'icyizere gike ku bukene burangwa mu Burundi ko hari gishobora guhinduka bikozwe na leta nshasha. Abo banyagihugu basabye leta nshasha guhagurukira ubukene n'iduga ry'ibiciro bimaze igihe birangwa mu Burundi kugira ngo ubuzima bw'abenegihugu busubire kwisununura.
Ibintu masoko yatinze bagageze bage buryo bwose binozenguka masoko
none ibintu biratsembye kiyo kiharagwa n'abigeze ko ntikirapfunguka umuceri
ni bari kanya mitahe binzi n'ibidanza byabo
icyo nasaba ko leta y'abandanya murindi yatanguye murindi yatanguye ko cyane cyane icyo yavuze ikabishyira mu ngiro mbese yabisigaye afite
hari ibintu
Ni mugihe ishyirahamwe Oricome gishinze kugwanya ibiturire n'isesagura ry'amatungo ya leta mu kiganiro ryashikirije abamenyeshamakuru ryasabye rishimitse ko inzego nshasha z'igihugu zashyizweho zikwiye kumenyekanisha imbere y'amategeko ubutunzi bwabo bitarenze iminsi 15 uhereye igihe bashyiriweho ndetse n'abavuye mu mabanga y'igihugu bakerekana ubutunzi bari bamaze gushika ko mu kwirinda inyuruzwa n'isesagurwa ry'amatungo ya leta nk'uko ibwirizwa nshingiro ribitegeka. Gabriel Rufyiri arongoye iri shyirahamwe uku niko abivuga.
Tuma twagomba dusabe leta shasha yarayihagiye ubwa mbere ibanze ko bishoboka byose yubahirize ibyo shingiro mu ngingo yaryo ya 95. Iyo ngingo ivuga iti umukuru w'igihugu icegera ciwe umushikiranganji wa mbere abagize ibiro by'inama nshingamateka abagize ibiro by'inama nkenguzamateka abagize leta n'abandi bose basanzwe bashyizeho inzego z'umukuru w'igihugu abo bantu amategeko abategeka ko bagenda kwerekana ubutunzi bwabo ryo rishika kure. Iyo ngingo 99 yo rishika kure ivuga iti mu minsi itarenga 15 tukabyumva yuko minsi 15 yarangiye bataragenda kwerekana ubutunzi bafite bya bintu by'intwari bere tuko turavuga biba bitanguye kuduca mu myanya y'intoki.
Mu kwirinda ko ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi bwihagirwa n'akagwi kamwe ishyirahamwe Oricom ryasabye ko abari muri leta bakwiye kureka ibijyanye n'urudandazwa bigakorwa n'abandi ndetse n'imishahara yabo ikamenyekana ku mugaragaro. Gabriel Rufyiri yasabye abagize leta nshasha iherutse gushyirwaho ko boba akarorero mu kubikurikiza.
Iryo tegeko rivuga ibijyanye no kutabika amabanga rivuga yuko ata muntu n'umwe afite amabanga y'igihugu ni ukuvuga umushikiranganji umuyobozi mukuru cyangwa umuntu uwo ari we wese afite amabanga y'igihugu ajya mu bintu by'urudandazwa ariko muramubyumva biri ko barafatwa bari mu isukari bari mu isima bari mu binyobwa bya burarudi bari mu ibi bari muri biriya abantu bagomba kujya bari babicaye abo bantu bigirwa hirya.
Ijwi ry'Amerika ryanavuganye n'abakurikiranira hafi politike y'u Burundi nabo bavuga ko hakenewe impinduka zifadika mu ndongozi z'u Burundi. Umushingwamanza akorera mu bihugu bitandukanye bigize akarere Dieudonné Bashirahishize yatanguye abwira Ijwi ry'Amerika ko hari hakwiye kujaho na cane cane leta igizwe n'abahinga kuko ari ico gihugu nk'u Burundi cari gikeneye.
Abarundi bari biteze yuko umuntu aravuze umukuru w'igihugu yahorashikiriza haza leta y'abahinga ariko biboneka ko umusirikare asubirizwa n'uwundi mu nzego zose urabona yuko ari iz'igisirikare gusa mengo ni leta ija mu ngwano umuntu akaraba izo ngwano zinda atari ingwano z'ubukene nta uri ko arabona ko hari ikintu cyo gukurikirana nk'ivyononye kugira ngo umuntu abikurikiranwe ko bishobotse bigaruke no muri leta.
Dieudonné Bashirahishize anavuga ko kugira ngo Burundi bushobore kwikura mu mwanya wa nyuma buri ko ibihugu bikenye ku isi bisaba ko habanza kuboneka umutekano urama abanyamitahe mvamakungu nabo bakaza mu Burundi atankomanzi.
Abaza bazumengo nibo baje kwiha ibyo bakeneye umengo baje gukorera abanyamihugu. Igihugu cy'u Burundi gifise ubutunzi bwinshi ariko gushika ubu gifatwa nk'igihugu cya mbere gikenye ku isi. Kugira ngo ibyo bihinduke, kugira ngo Abarundi babone ko hari cyahindutse, bizosaba yuko hagira igikozwe gihambaye.
Mu ntango z'uku kwezi kw'icyenda ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye abicishije mu bagize inama nshingamateka yahinduye zimwe mu ndongozi nkuru zigize igihugu zirimo umushikiranganji wa mbere na bamwe mu bagize leta y'u Burundi. Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Radio Ijwi ry'Amerika, amakuru yo mu biyaga bigari tuyakomereze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ejo ku wa mbere abanyeshuri b'Abarundi biga mu mashuri abanza mu nkambi z'impunzi za Rusenda na Mulongwe ni muri teritwari ya Fizi, intara ya Kivu y'Epfo, bakoze imyigaragambyo yo gusaba ko HCR, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi, ibishyurira amafaranga y'ishuri. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
abanyeshuri bavuye ku bigo byabo bigiraho berekeza mu nkambi bamwe muri bo bagendaga batera amabuye ku byapa by'amashyirahamwe akorera mu rusenda abandi nabo bateraga mu bikunyubako za Save the Children ni mu gihe kandi abo mu nkambi ya Mulongwe nabo iyo bagiye mu ibarabara basaba aseri ko yabishyurira amafaranga y'ishuri
twagize mandamano kubera twebwe twagiye ku ishuri baratwirukana bameshe mbaka babahemba amahera yawo niho batwigisha neza icyo turabona yaha baragira ababembe wabo bariga twebwe barefije baratwirukana turabona yaha nakuno twirukana turabarefije reka kandi dutere mandamano badupokeze ni forome amashagoshi ko muri twebwe arimo bashaje tapokeye nabo muhakane bamwe nibapokeye nibirat ni twapokeye natwe dushaka badupokeza meni forome n'amashagoshi byose badukwiriza ibintu byacu n'amahera bahereza ba message ko twiyige ndi twashaka
twahora turihigwa na ansere akino ansere ngo ntago yaratubije ansere icyo tugisaba dusaba ituhire twiyige
Jean Paul Sayumva n'umwarimu wigisha mwaka wa gatanu kuri Epe Lulinda asobanura ko bahisemo guhagarika kwigisha bitewe n'ibyarane by'imishahara yabo baseri bamazemo by'amezi abiri
imvo ya mbere yatumye duhagarika imirimo twege ari ibintu tudatahura kweri kuko twarakoze turakora amezi abiri yo mu mwaka weze ntitwigeze turonka impembo tugarutse ku kazi nyine n'ubu ntituraronka umuntu ashobora kuvuga ati aduhayo mahera ntashyira hamwe na rimwe riravuga ko duhayo mahera mugabo akatuma tubwira yuko amahera ariho muga kuboneka ntaboneke twebwe rero twahisemo guhagarika imirimo kugira ngo abo bayafishe bayatuzanira hama dushobore kuko umukozi murazi yuko abegwa n'impembo rero ntidushobora gusubira ku mirimo tutaronse ayo mahera twakoreye
bamwe mu babyeyi bafite abana biga mu mashuri abanza yo mu rusenda basanga kugutinda kwishyura abarimu bizagira ingaruka ku burezi bw'abana babo bigira imana musa ni umuyobozi ushinzwe uburenganzira bw'abana mu nkambi ya rusenda
honyine kuba bari mu ibarabara gutya bariko baragenda gutya barashobora guhura n'amasanganya menshi ugasanga imodoka imoto amakinga ibyo byonyine birashobora kuzana ingaruka mbi ari hamwe baba bagonzwe hanyuma ikindi nacyo nuko bataba bagiye ku ishuri umwanya uburi kuratakara ibyo bari kwiga urumva gusura kandi kubigarura imisi nayo nyene biri kiragenda ari hamwe vuremo iki kibazo kidashobora gutorega umuti mu maguru masha nibaza ko ibyo takara byo bari byinshi cyane na cyane cyane umwanya ibyigwa
Didier Numbi wa Numbi n'umuyobozi usanzwe wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu rusenda avuga yuko nyuma y'imyigaragambyo bakoranye inama n'umuyobozi wa SR muri Uvira ababwira yuko bari kwitegura gahunda yo kuza kwishyura abo barimu binyuze mu buryo bwa programu ya PPR Mobile mwamenya yuko aba banyeshuri bo mu mashuri abanza yo mu rusenda bakoze imyigaragambyo yo gusaba ko bishyurirwa amashuri mu gihe abo mu mashuri yisumbuye haseri yahagaritse kubishyurira kuva mu mwaka ushize bitewe n'amikoro make ari muri iryo shyirahamwe Vedaste Ngabo Ijwi rya Amerika Uvira
mukomeje kumva radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa internet www.radioyacu.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Umwaka w'ishuri utangiye mu nkambi z'impunzi za Nduta na Nyarugusu muri Tanzania, abana bugarijwe n'ibibazo bikomeye, hafi ya 80% muri bo nta bikoresho bafite. James Jovin, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania, araduha inkuru irambuye.
Ijwi rya Amerika ryatembereye ishuri ritoya zone ya gatandatu mu nkambi ya Nduta aho ryasanze abanyeshuri hafi bose biyambariye impuzu zisanzwe benshi muri bo bakata hasi kubera atabirato bagira amakaye n'amakaramu nayo ni bimwe mu bibazo bikomeye kubera imfashanyo zitangwa n'amashyirahamwe zidashikira bose ibibazo bihambariye abanyeshuri bo mu nkambi ya Nduta nta bitandukaniye n'ibihambariye abatuye mu nkambi ya Nyarugusu bose na marira gusa mu gihe ujeje ibibazo by'impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cha Tanzania Sudi Mwakibasi yagabishije amashyirahamwe kugira agabanye imfashanyo mu ntumbero yo guhimiriza impunzi gutaha mu gihugu cy'amavuko bamwe mu banyeshuri bahaye ikiganiro igihe Amerika bemeza yuko kuronka ibikoresho byo ku ishuri ari ikibazo gihambaye cyane kubera iyo imfashanyo zije zironka bake bigatuma umwidogo mwinshi ubuzima bwo mu buhungiro nabwo bugatuma ababyeyi atabushobozi bagira bagurira ibikoresho abana babo
turafise ibibazo turakenya amakaye amabwate amakaramu niforome kato ashaka n'intuze nifungurwa yewe niyo duhete tukagenda kwishye tunezerere
ariyo nabana nyine babakobwa babageze mu bigero abandi bakaba amakotegisi abandi ntibayabahe bose bamwe bagaca bahe bishure kubera icyo ivyo bibaza
ashanye no kubura amakaye handika kupa uko mpapuro bya mu exercise amanote nkabura aho ndayandika
ara nawo mu nkambi ayo masaka barayugaye urumva nibaza ne duhura cyaje cyaje mu mashuri
ubuzima bwaje ndiko ndabora imbere nibuzoba bwiza cyane
ibyo bibazo bituma benshi baheba amashuri bakaruhukira kujya gushaka akazi ko kuragira inka abaturanyi ba Tanzania batuye inyuma y'inkambi n'amazindi ntara hari n'abajya kurima no gufyatura amatafari abigeme cyane cyane bajya gukora akazi ko kurera abana hamwe n'amutubare tw'inzoga gukiyo bigatuma badashika kukazoza kabo keza bamwe mu babyeyi bahaye ikiganiro iryo rya Amerika bavuga yuko atabushobozi bafise kwa kugurira abana babo ibikoresho byo kwishure cyane cyane muri iyi minsi bidandazwa biriko biraduga agaciro bavuga ko kuva leta ya Tanzania yugaye amasoko rusangi yahorahuza impunzi z'abarundi n'abaturanyi bazo ubuzima bw'abaye ndanse ni mu gihe n'ibikoresho amashyirahamwe yagenewe kuronsa abanyeshure birashikira bose
batanze impunzi batanze impunzi ntibashyikirwa nta n'umunsi bigera bashyikirwa
hariho benshi bari ngaha mu nkambi ya Nduta abantu ntibagishe funsha haruguru natwe ntibagishe funsha haruguru ntibyo tujya niyo tuva haragira ahantu hashaje nyuma y'inkambi bamwe bagatwanda zishushu abandi bakishibayo n'ibyo byose bituma umuntu acamahora aronka kandi bituma umuntu atagira kunezererwa
ego tumva ko amashyirahamwe akurikirana abanyeshuri guhera mu za primeri gushika muri secondaire ubu abanyeshuri bararira bivanye n'uko bandika biga badasaba bandika
bavuga ngo nta mashuri mu buhungiro kubera babona umenga n'abize ntacyo biko bibamarira urumva bo babona gusa ngahanye mu buhungiro ejo haza ntacyo babona niyo ngorane ahanini hari bivanye kumbura kandi bivana n'ubukene n'abantu bafise
ishyirahamwe rigejwe ibibazo by'abana hamwe n'abanyeshuri Save the Children rivuga yuko mu nkambi ya Nduta hari ishuri zitoya 11 zigize abanyeshuri hafi 12,500 muri bo rishoboye gufasha abanyeshuri bashika 6,670 gusa mu nkambi ya Nyarugusu hafashwe abagera ku 7,500 ari nayo mpamvu abanyeshuri benshi bacika intege zo gushika kuko azoza kabo keza kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika
Chuti zacu muduteza amatwi aha niho aya makuru yo muri akaganya ho murije mbashimiye cyane rwose ko mwahisemo gukurikira radio yanyu ijwi rya Amerika mbararikiye kandi ibiganiro iwanyu mu ntara guhera saa 7 na muri isanga guhera saa 10 nimuze gucikwa rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
MP Records Dr. Mash Production
Holy Seven Your Smile Nasikiliza Sauti Amerika Tusikilize Sauti Amerika Yele
Furaha manu moja na upendo
Dusangiri jambo ya hushe venshi Murisanga ya kose vjinshi Agataro kaburaga kaboneke venshi
Aha, kaboneke venshi Ejo hiza na yo ya kose vjinshi Tusuturuke na muzika ya kose jinshi Amerikana Iwanyu munara Ejo hiza na yo ya kose jinshi Tusuturuke na muzika ya kose jinshi Amerikana Iwanyu munara